Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bagenzi ba Radio Inzamba kazi makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 munyonyo mwaka 2023 iri ni rya sango rya makuru mu Kirundi akaba agizwe n'inzingingo nkuru nkuru zikurikira Ishirahamwe Amnesty International ishami ry'i Bayonne mu gihugu cy'u Faransa risaba ko umumenyesha makuru Florian Irangabiye yorekugwa atakirinze gusabwa Amnesty International ikaba yizeye ko iketi riherutse kwandikira umushikiranganji w'ubutungane rizokurikizwa Abakenyezi badandariza mu isoko y'Ishibari muri zone Minagano muri komine ya Muyinga baridogera umusantere w'iyo komine ko tubahiriza uburenganzira bwabo bwo gutahira aho bashakiye bavuye mu isoko bagana imihana yabo musantere wa komine Muyinga wewe avuga ko iyo myidogo itagira ifatiro kuko banse gushira mu ngiro amasezerano yo gukorera muri iyo soko Naho mu makuru wajanye n'indero imyidogo ni yose mu bigisha bo mu buyobozi bw'indero muri komine Giharo bavuga ko bategetswe kugura ibikoresho bidafasha gutegura ivyigwa bakazosubizwa amafaranga mu nyuma bavuga ko barindiriye barahebura ayo nayandi ni mukanya ndasubiye kubaramutsa
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Ana makuru tuyahere mugisata kijanye n'ubutungane Amnesty International ishami ry'i Bayonne mu Faransa riratera kamo ubutungane kumenyesha makuru Florian Irangabiye kugwa vuba kandi atagisabwe. Iyo shirahamwe ngize ko ikete riruka kwandikira mu shikiranganje ubutungane rizokumvirwa. Shukurikira cyo mvuya aganira na mugenzi wacu Alice Akimana.
C'est une action urgente menée par Amnesty International déjà depuis plusieurs mois, puisqu'effectivement.
Ce qui est d'ailleurs au Amnesty International, il m'a jamais écrit la cora. On va voir à qui il n'y a qu'à soumis mon euro. Amnesty, il a savoir quoi les courgois. Vous voyez la cote en bonim, pour les fonds, ni kindi, quand il se nomme gala, il y a tout magira, mais le wakan, chane chane, tout va tout, j'ai cru, on va dire, il fait que j'ai kiwe, t'as jamais une vie, il y a une chose, il y a une nation qui travaille déjà, il y a une année de courgois. Guharanira ubwigenge mu gushyikiriza ibyiyumviro kikaba ari nacyo gituma gusaba ko yorekurwa tumenyereye ko amasekeza yihutirwa akorwa na Amnesty International asamirana agatuma icyo ashika ko vuba kandi umusekeza mpuzamakungu ntibikorerwa gusa mu ntara ya Basque tubikorera ku isi yose kuri aba Florian rero ni byiza ko haboneka amakete ibihumbi ashyikira umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo atahure ko atawuvye
la ministre de la Justice pour qu'elle comprenne effectivement que cette situation n'est pas acceptable.
Icyo kiganiro cyabaye nyuma y'igiteramo cyateguwe n'iryo shami rya Amnesty International y'i Bayonne kugira abashigikire abaharanira agateka kazi na muntu b'Abarundi bari mu buhungiro na cyane cyane y'igiteka bamaze imyaka 22 bakorana. Amnesty International ikavuga ko itewe ishinga nabo baharanira agateka kazi na muntu ifatiye ku buryo ubugoye bakoreramwo bituma ubuzima bwabo bugeramirwa subira mukurikire ico mavuya
Le groupe de Bayonne mène un partenariat depuis 22 ans maintenant avec la Ligue.
Ishami rya Bayonne rimaze imyaka n'ibiri bifitanye imigenderanire na Ligue Iteka, bikaba byavuye mu biganiro twagiranye. Hanyuma nuko twatahuye ko byabereye mu Burundi ari akarusho gushyigikira abaharanira agateka ka zina muntu. Tubifashijemo rero na Ligue Iteka, twarabonye ko abaharanira agateka ka zina muntu baguma bageramiwe kubera ibyo bakora, kuko abantu batangirira hakiri kare kandi umwanya wose bavuga ibiko biraba. Bakavuga imbere y'igihe ishoboka gushika iyo agateka kazi na muntu katubahirijwe bahisemo Burundi rero bivuye mu biganiro kubera hari imigenderanire hagati y'intara zisa n'izegeranye kandi ziri kure na kure aho twahuye n'abantu b'intore nka iyo nta karuta imana ya Jino akaba twaragiranye ibintu cyane kubera akazi akora hasa nako Amnesty International ikora mu gukingira agateka kazi na muntu
Dutandu kirigisata kijanye n'ubutunzi aho bakenyezi badandariza mu isoko yaciwari muri zone Munagano komine Muyinga bidogera mu stanteri wa komine Muyinga ko tubahiriza uburenganzira bwabo gutahira aho bashakiye bava ku isoko yaciwari. Abo bakenyezi bakavuga ko baherutse kuganiranirwa muri iryo soko yaciwari bagataha bwabiriye ko musantere w'iyo komine Muyinga anyenyesha ko imyidogo y'abo bakenyezi idafise ifatiro kuko banse gushira mu ngiro amasezerano y'ukudandariza mu isoko yaciwari hanyuma bakaja kudandariza mu bibanza bindi guhera isaha y'icenda y'umuhingamo. Ido ni Donald Claude Nirina Hazwe.
Iyo myidogo ya wakenyezi igiye abona kuvaho ku munsi w'Imana uheze bugaraniwe mu isoko ya Cibare bakankigwa gutaha kugutinya ko bohava baje kudandariza mu bibanza birimo udusoko duto duto turi mu micungararo y'imihana yabo. Bamwe muri abo bakenyezi bavuga ko bashitse imuhira mu masaha y'ijoro ibitanezereye abo bubakanye nk'uko uyu mukenyezi abyigana. Mustanteri wa komine Muyinga Amede Misago agahanura abo bakenyezi gukurikiza amasezerano bahanye imbere yo kuborohereza kubandanya urudandazwa. Umutware agahamagarira abakenyezi guhindura ingendo kugira ngo ntibasubire guca hambavu y'amasezerano bapfunditse hagati yabo na komine Muyinga.
Mugisata kijanye n'indero imyidogo ni yose mu bigisha bo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Imvunya mukuru akaba ari uko bategetswe kwigurira ibikoresho babwirwa ko bazosubizwa amafaranga babiguze ngo bararindiriye amasahera mu nzira. Basaba ko borenganurwa bagasubizwa ayo mafaranga batanze. Ni inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko bivugwa n'abigisha bo mu buyobozi bw'indero muri komine Giharo, kuva umwaka w'ishuri utanguye nta mwigisha araronswa ibikoresho bakoresha mu gutegura ivyigwa. Amakuru ava mu barabo bigisha akamenyesha ko umwaka ugitangura abayobozi b'amashure babamenyesheje ko amafaranga agugwa ivyo bikoresho atangwa n'ubushikiranganji bw'indero nayo akaba atari bwaboneke. Mu nyuma bavuye bategekwa kugura ivyo bikoresho mu mafaranga yabo ariko bemeregwa kuzoyabasubiza. Nkuko isoko ryacu ribitumenyesha, ayo mafaranga yahavuye arungikwa ku mashure ariko abayobozi baciye bategekwa na nibizi Bernard arongoye indero muri komine Giharo kudasubiza ayo mafaranga bigisha bari batanze. Abihenze bakabaza ivyaye mafaranga ngo baca batega ubwoba ko bariko baduza urusaku. Uwo nibizi Bernard asanzwe arongoye imbonerakure muri komine Giharo ababwira ko abo bariko babiduza hejuru aribo bashaka kumukuza mu mabanga, ariko ngo hamwe vyoramuka bishitse nawo ngo azosiga bisasiye. Abo bigisha bakibaza ko ari umugambi wigiwe hamwe n'uwo muyobozi w'indero muri komine Giharo hamwe n'abayobozi b'amashure kugira ngo bayanyuruze. Basaba abarongoye ubushikiranganji bw'indero gukurikiranira hafi ico kibazo kugira hamenyekane iyo ayo mafaranga yagiye. Ngomenya ko ivyo bikoresho bigizwe n'imiburiburi n'amakaye atandatu kumwigisha kuva mu mashure yo kwimenyereza mu mashure shingiro hamwe na y'inyuma y'ishure shingiro muri komine yose ya Giharo. Ari makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba ntirurashobora kuronka nibizi Bernard arongoye indero muri komine Giharo cyo kimwe n'abarongoye indero mu ntara ya Rutana kugira batange umuco kuri ico kibazo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ntambara zahuje hagati y'abasirikare b'Abarundi barungitswe mu gihugu cya Congo n'umuhari M23. Intambara uwo muhari uvuga ko wafatiyemo bamwe mu basirikare b'Abarundi. Ku isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umuhari M23 umenyesha ko wishe wongera ufata bamwe basirikare b'Abarundi bambitswe imyambaro y'igisirikare cya Congo. Hari mu ntambara hagati y'umuhari M23 hamwe n'igisirikare cya Congo gifatikanije n'iyindi mihari rwanira ku butaka bwa Congo ku munsi w'Imana igenekezo rya gatanu mu nyonyo uyu mwaka. Mu itangazo igisirikare cy'u Burundi cyasohoye inyuma y'iminsi mike nacyo kigeze kivuga ku byaba byarashikiye abasirikare b'u Burundi muri Congo. None ako gacerere ku butegetsi ku byashikiye abasirikare b'u Burundi ko bakava kuki? Inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekezo rya 11 mu nyonyo umwaka w'2023 mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze. Umuhari M23 ku munsi wa kabiri genekezo ryanjwe mu nyonyo waremeje ko wafatiye ku rubuga rw'intambara abasirikare b'u Burundi mu gihe bari ko bagwana ku ruhande rw'abasirikare ba Congo mu ntambara zo ku munsi w'Imana genekezo rya gatanu mu nyonyo. Mu itangazo ryaciye risohogwa n'igisirikare cy'u Burundi ku munsi wa gatatu genekezo rya cenda mu nyonyo, igisirikare cy'u Burundi kivuga ko ibyashitse ku magenekezo ya 21 na 30 gitugutu aho abasirikare b'u Burundi bari mu nteko za Afrika y'ubuseruko bari bashiri ibifungurwa bagenzi babo bari ku birindiro bya Kicanga na Mweso zazibirwa mu nzira n'umuhari M23. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko kitagiye kubyihanganira. Colonel Florimbere Biyeke ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi.
Ku igenekerezo rya 21 gitugutu 2023 imodoka z'abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'akarere kibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro by'ahitwa Kicanga na Mweso tankiwe kurengana n'umugwi wa M23. Ibyo nyene byarasubiriye kuba ku igenekerezo rya 33 gitugutu 2023 igihe imodoka zari zijanye ibifungurwa zari ko zija kuri ibyo birindiro nyene zankigwa kurengana n'uwo mugwi wa M23. Kwego gukwivuna basi bw'u Burundi ruramenyesheje ko rudashobora kuguma kwihanganira ingendo nk'iyo.
Inyifato y'igisirikare cy'u Burundi kuri bagenzi babo bishwe abandi bakagirwa imbohe ku rugamba iranegurwa n'umuhari M23 uvuga ko inyifato igayitse kandi iteye isoni ku gihugu. Major Wiringoma ni umuvugizi w'igisirikare cy'umuhari M23.
Le Burundi comme une nation lorsque nous avons présenté
igihe twavuga ko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi twagize imbohe, igihe twavuga ko benshi muri bo bapfiriye mu ntambara, ko twafashe ibikoresho by'igisirikare cy'u Burundi ku rubuga rw'indwano, igihe twavuga ko bica abanyagihugu ba Congo, ukuri kwaciye kubyara urwanko, babigira binyegeje bagwana ku ruhande rw'igisirikare cya Congo, ariko ubu bariko barondera ibyitwazo byo kujya mu ntambara ku mugaragaro. Ubu u Burundi bugira bwinjire mu ndwano ku mugaragaro, ariko nk'uko mubizi muri M23 turabasirikare bubahiriza amategeko. Abasirikare babo nibo bagizwe imbohe, rero ni leta yabo itegerezwa gutera intambwe ya mbere ikaza kubaza ibyabo, ariko batanguye kwiteza utunyoni cyangwa gukoresha ubwenge birabasha.
VMP jeu malin mais c'est de l'irresponsabilité.
Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi anegura agace k'abategetsi b'u Burundi. Mari Louise barica ko aburongo yabona ko u Burundi n'imiryango babuza babo bakwiye kumenya by'ukuri ibyashikiye ababo.
Amakuru agushikira atemezwa canke ngo abeshuzwe n'ababijejwe aribo bategetsi b'u Burundi canke abakuru b'igisirikare cy'u Burundi, bigatuma hari igipfungu ku byerekeye abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo arateye impungenge. kubisanzwe bizwi kandi byemewe abo basirikare barungitswe muri wa mugwi w'abasirikare bo mu ntara ya Afrika y'ubuseruko EAC ariko bikanavugwa yuko hoba harimwo abafatiwe ku rugamba n'umugwi w'abagwanye M23 bariko bagwana ku ruhande rwa Runani rugizwe na FRDC FDLR wazalendo hamwe na mercenaires ngo ari bo bagize inteko zirwanira Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri gutyo rero ni giki gisigura iryo rongekwa ry'abasirikare rigira kabiri rirungitswe n'u Burundi mu nzira zidasobanutse. Ikigira kabiri abo basirikare b'u Burundi bagiye muri ubwo buryo bagakorana n'abasirikare ba Kongo n'ababashigikiye bagengwa n'amategeko ayahe. Ikibazo cya gatatu ni giki cyatumye abo basirikare bahabwa umwambaro n'ibigwanisho by'igisirikare cy'ikindi gihugu. Ikibazo cya kane, mbega inzego zose zifata ingingo mu Burundi zaremeje iryo rungikwa ry'abasirikare, aho mvuga inama nshingamateka, inama nkenguzamateka, inama nshikiranganji n'izindi nzego ngirango, ko mbona ta kivugwa na kimwe mu gihugu kuri izo ngingo zafashwe. Ibyo bibazo byose rero nibyo bisigura agacerere kadatahuritse tubona ku barongozi mu Burundi nta butazi umubabaro. Ibyo bibazo byose bitera imiryango y'abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Kongo na cane cane y'abahasize ubuzima.
Igihugu cha Republika Iharanira Rusange ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bikaba barateye igikomo ku masezerano mu kwezi k'umunani guheze, amasezerano ajanye no gufashanya mu bya gisirikare. Abasirikare b'u Burundi bakaba bazoca baguma muri ico gihugu cha Kongo inyuma y'ikiringo c'inteko za Afrika y'ubuseruko kirozorangira kuwa munani kigarama uyu mwaka. Nina hano dushensozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa Jean Bonfils Niyongere na Bisango ku munsi wa gatandatu za na Gahwara.
Cari kiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera no makuru kurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mushikirizwa na Edi Claude Nininahazwa.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi cyatangurire kuri SOS Media cyanditse ku migumuko y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikirundi mu buseruko bwa Kongo Iharanira Demokarasi. Iyo migumuko yabaye ku igenekerezo rya kane kuno kwezi. Iyo migumuko ikaba yabereye aho bita Bwegera ni ku birometero 80 uvuye mu gisagara cha Uvira. Yabaye mu ntumbero yo kwiyamiriza ihohoterwa ryakorewe mugenzi wabo icyo gihe abakongomani bo mu bwoko bw'abafurero bateranye amabuye nabo bavuga ikirundi. SOS Media kivuga ko abo bakongomani bavuga ururimi rw'ikirundi baba ku birometero 80 uvuye mu gisagara cha Uvira bazibiye ibarabara rihuza ico gisagara n'umuji wa Bukavu. Icyo gihe amasoko n'amamangazini ntiyuvyuguruwe, amapine yaraturiwe, ingegene z'ibiti zikwiragizwa mu mabarabara. Zandiko bashira hejuru hari handitse ko byamiriza ivangura bakoregwa rifatiye ku bwoko. Tuve muri Kongo dukubitire ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi Igitega. Ahavugwa umubabaro kuri bamwe, umunezero ku bandi, aho ni mu badandaza mu isoko nkuru ya Gitega. Imenyesha makuru iwacu kivuga ko abahora bapangishije ibibanza muri iyo soko baravyatswe bihabwa abahora babipanze. Ibyo bikaba byabaye inyuma ya rusansuma yakozwe n'ikigo kijejwe gutoza amakori OBR yo guharura ibyo bibanza. Abahora na ibyo bibanza ubwanwa bwarafutse umunwa, ababihawe nabo nakanyamuneza kuko bavuga ko bahora badugirizwa ko amafaranga uko banyene ibibanza bavyishakiye. Tubandanye na Net Press cyanditse ku masanganya yabaye umurengera mu kiyaga Tanganyika. Uburorero gitanga ni abarovyi bane bapfuye bishwe n'imvubu, ubundi umwe yarakomereka hari ku munsi w'Imana uheze.
ivyo bikaba byabereye inyabugete muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Indwi imwe yonyene imbere yaho abarundi batatu harimwo umugwiza tunga barapfuye bahitanywe nayo mazi, ibiziga vyabo ntivyigeze bitogwa. Ubwato barimwo bwaragize ingorane bugeze mu gice ca Congo iharanira demokrasi. Abo bantu nkuko Net Presse kibandanya kibivuga bari bashoye amakaziye ibihumbi bine y'ibinyobwa vya Brardi, icatumye iryo sanganya nticigeze kimenyekana. Tukiri kuri ico kimenyeshamakuru, imbere yo gusozera canditse ku ngorane abakukuruke bahora bakorera leta bagira bagiye kwivuza. Net Presse kivuga ko abagwaye ingwara zidakira bandikirwa imiti ariko bajanye agakarita bivuriza ko nti bayironswe. Igitangaje kandi kibababaza ngo nuko abatwaye ayabona bayironswa, basaba leta kubakemurira icyo kibazo. Arero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru mu ndondwi Edi Claude Nazwe na kandi abashikiriza ndabifurije kuranigwa aho muri hose naho kwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino ngaha amakuru yacu agarukiye, nkaba nshimiye mwebwe mwese mwahisemwo kudutega biri na utaha mbwire aho muba mwubakwe.